Ndabaye ikaze mwese bakunzi b'ikiganiro kanguka je ndakwishikiza netwa Chris Ndikumana uno munsi no munsi wa gatatu ari jambo nashaka kubasangiza numva jewe ku giti cyanje ryamezagiye kuko ari amasezerano imana ifise ku muntu wese yizera ega nabwire yuko kino gitabo cha bibilia kirimo amasezerano menshi cyane kandi ayo masezerano yose ajanye n'umuntu wese yizera nivyo ari amasezerano imana ishobora kwifise kuri wewe ku giti cyawe hari ubuhanuzi waranose ku giti cyawe ariko amasezerano ahagaze ku bantu bose bizera rero nagabereke yuko hari amajambo usanga imana ikubwira umuntu kanaka canke naka ariko asanga wewe wizera ayo majambo arabaye mazima kuri wewe iyi ni experience yiwanje ndamaze kubona yuko ibintu byinshi ndashobora kwifata nkabyigarurira nkabyizera muri bibiliya kandi bikaba bizima kabyabwiye Mose kabyabwiye Paulo kabyabwiye Petero ariko kora nizera imana abonyere bizera ugasanga birabaye bizima mu buzima bwanje ari murongo nashaka dusome rero mu byagishije Yohana 3 murongo w'8 Apocalypse 3 verset 8 imana ikivuga ngo je connais tes œuvres ndazi bikogwa byawe voici parce que tu as peu de puissance ndaba kuko udafise ubushobozi bwinshi et que tu as gardé ma parole kandi kawagumanye ijambo ryanje et que tu n'as pas renié mon nom kutakanye izina ryanje cyane kutanyihakanye j'ai mis devant toi une porte ouverte nashize imbere yawe umuryango wuguruye que personne ne peut fermer atanumwe ashobora kugara cyane gukinga iri jambo rirakomeye ariko ubanze ukurikize ibyo yavuze ubwa mbere nta nkomezi zinshi ufise ariko wagumanye ijambo ryanje kandi niwanyihakanye ndagira kubwira wowe kuranyumviriza ingene utegura umunsi ubanze uje imbere y'Imana wumve ko wagumanye ijambo ry'Imana tu as gardé sa parole uvuye yuko ugendera mu ijambo ry'Imana ikintu cyose kikwagiriza mu mutima wawe ucihane imbere y'Imana witegura imbere y'Imana uvuge uti Imana ndashaka kumana ijambo ryawe mu mutima wanje kandi ndemera izina ryawe nuva yuko wewe wemera Yesu nk'umwami n'umukiza kandi ukagoma mu ijambo ryiwe havuga uti manda teguye umunsi rero muri uwo munsi nagera guha inkuru nziza yuko ijambo ryimana ravuga ati nashize umuryango imbere yawe uguruye umunsi wose imana yateguye mu minsi yose uzobaho usigaje kubaho kuri ino si chaque jour umunsi wose hazokwa mari w'umuryango ndiho yuguruye kubgawe kandi ngo nta muntu numwe ashobora kugara ikibabaje nuko ari abantu benshi batinjira mu muryango ndiho aba yabugururiye hari umuryango ndiho yakugururiye nta wonzi kumbe nawe ntawuzi ariko niwe uguma mu ijambo ryiwe ukamwizera uwo muryango ushobora kwinjiramo nje gituma mu gutegura umunsi wamubwira uti mana ndashaka kwinjira mu muryango wanyugururiye uno munsi ngo nta numwe ashobora kugara na satani wenyene lusiferi wenyene nashobora kugara mu muryango ndiho yakugururiye icyo gusaba nuko utegura umunsi ukavuga Mana ndashaka kugendera mu muryango waneguriye ndugaje imiryango yose ya satani uko nyene ndiho yakuguruye mu muryango hari no umuryango satani yakugururiye nashaka rero imbere y'ukuva muhira wamusenga uwo muryango satani yakugururiye ntuwinjiremo ahubwo wugaze mu izina rya Yesu masengesho hanyuma ugendeho yakugururiye uwinjiremo mu kwizera nashaka usabe by'ukuri mpwe mu Imana kuyobore akurongore umenye umuryango ndiho yakugururiye umuntu yateguye umunsi kuvuga yuko yagiye mu bintu imiryango ikugarika nashobora kwidodomba umuntu yidodomba ngo vyapfuye canke vyanse ntaba yateguye umunsi nuvuga yuko aba yateguye umunsi we washaka ahari imiryango wewe yamaze kugurura agashaka ko iyo miryango iba yuguruse ariko je naratahuye yuko ntagishaka imiryango je n'uyugururiye imiryango nifuza ko yugururuka kumbura uko urarondera akazi waradepoje hajya urashaka ko vyuguruka bishobora kutuguruka kuko ndiho atagushaka hajya arahandi yaguteguriye nubwo mu interview no munsi bishira imbere y'Imana ubwire ndihoti nimba uyu muryango atari wuguruye sishaka kuwinjiramo nashaka wugarike imiryango ya pirate yose ya fake yose satani yuguruye senga mbere kuva muhira tindugaje imiryango ya faux imiryango ya pirate imiryango fake yose yugarike ndashaka kwinjira muri uyu muryango yateguye murongo w'umunani urakomeye ngo nta muntu numwe azoshobora kukinga cyangwa kugara kuko ari ndiho nyene yuguruye kubgawe ariko bisaba kutegura umunsi kugira ushobore kuwinjiramo tugeze mu mwanya w'inyigisho hari inyigisho twatanguye yo muri Bibiliya igitabo cya mbere cyo muri Bibiliya cyitwa Itanguriro nabwiye yuko kizobana umwanya munini niyaza ko ari yo nyigisho ya mbere muri Kanguka ibaye ndende kuko by'ukuri numva nsunikwa kubandanya gufasha abana b'Imana gusoma Bibiliya nasanze benshi badasoma Bibiliya ni byiza ko musoma Bibiliya ntubunye abasomye nk'iki gice cy'indwi cy'umunani baraza gutahura gusumba utigeze asomana na kimwe nico gituma rero naho mpeza Kanguka igira umwanya mutoya ariko inyuma ya Kanguka uze gusoma witonze nizire kumusa kane wose kwatangana na basabimbira makane canke kaye ama verse mvuga ma commentaire ngira mu vyandike mutahure neza ico mpwe mu Imana canke mwuka wera ashaka mutahura gose kuko twa tugira ikomeye cyane yuko hariho urubanza ruzoba canke jugement hariho guhana Imana izohana icaha n'abari mu vyaha ariko Imana yateguye ubwato yateguye arche yateguye ubwato nuvuga yuko yateguye Yesu Kristo kugira abazokwinjira muri Yesu Kristo hazo kinje mu bwato urubanza nshorizo bagira hazo rubanza nivyo hazo gucibwa urubanza ariko wewe winjiye muri Kristo winjiye muri Yesu wewe wakijijwe wewe wamwakiriye umwami n'umukiza ruko yuko ugendera mu kuri ugendera mu ijambo ry'Imana izo bavyose nibizokuraba igihe cyose imvura yaguye iminsi 40 n'amajoro 40 Noa n'abahungu be batatu n'abakazana be batatu n'umugore wiwe barabana 8 bari mu bwato ntacho baba nuko rero wewe uri muri Yesu ibizoba ntacho bizokugira kuko zo wakiriye Yesu Yesu yaje kugira kuzigame aguproteje akurinde kugira weshape ngo twabisomye ejo mu itanguriro yose cindwi murongo windwi verse 7 yavuga ngo pu eshape ozo didelije kugira bashobore gukiranuka cyangwa gusimba urupfu rwo gutwagwa n'uruzi rwaje kubera iminsi 40 sinzi ko mushobora kuyumvira yuko muri televiziyo arige tubona ibihugu haguye imvura umunsi wose cyangwa iminsi ibiri ugasanga amazi aruzuye abantu bapfuye imiduga yatwawe amazu yose kubera umunsi umwe gusa cyangwa amasaha 10 imvura ikiragwa ugasanga inzu zatwawe amasaha 10 muriyumvira ariko ngaha haguye imvura iminsi 40 n'amajoro 40 gerageza mwiyumvire gerageza mutekereze imvura ishobora kumara iminsi 40 ukwezi kurenga ku iminsi 10 ijoro n'umurango imvura igwa idahagarara musomye abasomye koko nizera ko muko marasoma hari abasoma n'abadasoma ariko abasomye marabonye yuko uko imvura yagumye igwa amazi yaraduga agasumba amazu agasumba imisozi ubwato bwa Noa bwa burereta hejuru ntacho bigeze baba ariko imvura yaraguye irasumba imisozi yose abantu baratwagwa barapfa ibikoko birapfa byose ariko rero twahejeje tuvuga umurongo wa 16 yuko ngo hinjiye igigabo n'ikigore hanyuma nkuko Imana yivuze ngo puis Dieu ferma la porte sur lui Imana yonyene irugara umujyango ninde yugaye umujyango ninde yakinze umujyango ni Imana ahare no hakomeye ndiho niwe yugaye umujyango ariko yawugaye ntushobora kugara gukinza icyugurutse umujyango wari uriho wari wuguruye giye cyose yubaka hari umujyango giye cyose Noa yinjiye n'umugore umujyango wari wuguruye ndazi neza ko abaturanyi ababanyi barababona binjira barabatwenga sinzi ko muzo kubona amafilimi amwamwe canke ibitabo ubona abantu bako baratwenga baseka babatwenga canke babaseka bavuga ati aho bantu bakoje mu bwato biyumvira icyo gihe ntamwe yumvira ko imvura yo gushaka kugwa kuko icyo gihe imvura ntiyagwa nta mvura bari bazi mu zuba bwabo ariko Imana yabwiye Noa ko hazogwa imvura mwibuke yuko Metusera byavuga yuko inyuma y'urupfu rwiwe hazoba urubanza hazabajijuma kandi byabaye gucyo Metusera amaze gupfa niho byace biba igihe Noa yarafite imyaka 6600 hanyuma baramaze igihe kinini amasiyeka 6 minjana 6 baganira ibigiye kuba hanyuma Imana irugara anashaka kuvuga buke buke ivyerekeye ngene Imana yugara umujyango uno munsi turi mu gihe cy'ubuntu uno munsi umuntu wese arashobora kwakira Yesu uno munsi abantu barakwinginga muri Kanguka turabinginga ati nimwakire Yesu nimwihane ibyaha byanyu ariko ari umunsi Imana yonyene izokugara umujyango nuvuga yuko ubuntu igihe cy'ubuntu kizorangira turi mu gihe cy'ubuntu ariko igihe cy'ubuntu kirafise kugarukira nashaka re tuvyumve ko hari umunsi hazoba ico bita enlèvement kutwagwa ishengero rizotwaba kumwe Enoke yaduga mwijuru Imana izotwara ishengero hanyuma abazoba bamwakiriye Yesu mwe mukiza abazoba bayihanye bakemera bakinjira mu bwato ntacho bazoba iyo nkuru ya Noa na Yesu yarayivuze mu Matayo 24 musomye Matayo 24 kuva ku murongo wa 36 shaka 37 avuga ngo ivyashitse kuri Noa nivyo bizoshika umunsi Yesu azogaruka dukosoma muri Matayo hanyuma 38 avuga ngo iminsi mikeya imbere yuko imvura igwa ngo abantu ngo bararya ngo baranywa ngo bararongora ngo bararongoza abana babo gushika umunsi Noa yinjira mu bwato ntanumwe yibaza ko hari ikintu kigiye kuba murongo 39 verse 39 muri Matayo 14:39 havuga ngo nibigera bibaza innocent d'auteur de rien jusqu'à ce que le déluge vint nibikayika kina kimwe gushika umwuzure uza kandi ukabatwara bose kandi aca aheza avuga ngo il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme kujya byagenze ku munsi wa Noah niko bizogenda igihe Yesu azogaruka abantu bazabanywa baryoherwa bagira iminsi mikuru atace binona ariko ngo bazotangara nkuko batangaye ku munsi wa Noah imvura iguye
umujyango uruguruye vyiza wo kwinjira hacuguruye kuko ari umunsi Imana izokugara biho abahezagire ejo tuzobandanya turaba icumi n'8 inzere ko muzoba mwagisomye.